VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 18 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Uno munsi twaramutse tutanga ibiganiro kubamenyesha makuru aho na cyane cyane twari ko dusaba Leta y'u Burundi yuko yohagarika imigenderanire ifitaniye na Belgique.
Uyo ni François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe ritegamiye Leta ritagira inyungu za politiki yitwa Ligue Izere ntiwihebure. Inkutura igaruka ko mu kanya kari imbere. Uyu munsi amashyirahamwe arenga 15 yakoresheje ikiganiro i Bujumbura asigura ko Ububiligi buriko burifatikanya n'abagwanya Leta mu gushaka guhirika ubutegetsi. Turi kumwe n'umwe mu bakuru b'ayo mashyirahamwe umushyirantahe François Xavier Ndaruzani akaba atubwira icyatumye bandikira Leta, icyatumye batera ako kamo kavuga ko Ububiligi buriko buratera umudurumbanyo mu Burundi. Reka tumutege amatwi.
Nk'uko mubishikirije amashyirahamwe ashika 15 mbere n'ayarenga piske Burundi Onelope Ligue Izere Mwihebure Make Kodipe Kapesis Kazafe Nade Aba Policon F Akopa Ajape Ntabariza FGCBR Ntahe Forum National de Femmes Association de Femmes Parlementaires du Burundi na WAP Burundi. Uno munsi twaramutse tutanga ibiganiro kubamenyesha makuru aho na cyane cyane twari ko dusaba Leta y'u Burundi yuko yohagarika imigenderanire ifitaniye na Belgique kuko Belgique igihugu cigeze gukoloniza u Burundi tumaze kubona yuko ibyagiye biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi yagiye bigiramo uruhara mbere tukavuga tudatinya yuko n'uyu munsi kuva mu mwaka wa 2015 amabi u Burundi bwagiye burabona abagiye baricwa kudeta manifestation violente zagiye ziraba terorisme aho abana bambika amagrenade bakaza kuyatera mu masoko mu masengero mu mabisi biraboneka neza yuko abakoze kudeta y'umwaka uheze bahungiye muri Belgique. Uno munsi mbere abo amashyirahamwe yapfuswe ahamye nka za Fokode za Kate Burundi za Prodehashe kubera bagize uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gutuma ugwaruka kugira ruje mu ibarabara ngo ruko guyamiriza manda naho shwe naho bariko bashaka yuko bakura umukuru w'igihugu yitorewe n'ikiringo ciwe kitarahera muri kudeta yabaye bagaca rero bazahiye mu Bubiligi bagaheza bakabayo neza mbere bakaguma baronka n'ubushimwe butandukanye mbere ugasanga kuno ku wa mbere bazokoresha inama ikomeye izobera aho nyene i Bruxelles bakazoba bafite n'ibyo bavuga ku Burundi kandi tuzi ko ari ibinyoma ibyo byose tukabona rero ku Bubiligi bifitemo uruhara.
Monsieur Nay François Xavier ukuntu muri ko muravuga bisa nuko umengo hari abantu bashaka kuvuga ati aya mashyirahamwe yose ashobora kuba akoreshwa na Leta y'u Burundi.
Ndabakingurukiye cyane nyakubaha umenyesha makuru twebwe ntidukoreshwa na Leta y'u Burundi twebwe turi Abarundi bakunda u Burundi turabarundi dukuze bamwe turenze imyaka 35, 40, 50, 60 uko wumva twashikirije ibiganiro twarabonye u Burundi caricyo twabuvukemo tubukuriramo twarabonye amabi u Burundi bwagiye burabona nicyo gituma ibyo tuvuga simbarirano si ibyo tubwirwa n'umuntu ni ibyo twiboneye kandi ababikoze twarababonye n'ibyo bakoze twarabibonye mbere n'amasanamu turacayafise n'amavidewo turacayafise ni ukuri twebwe nta muntu atubwira vuga ibi ni twebwe ubwacu tubabajwe no kubona abarundi bene wacu bashobora guta umurongo bakifatanya n'ababirigi kugira ngo uburundi bwacu bubandanye businzikara aho kubukora kugira ngo butere imbere dushobore kugwanya ubukene n'inzara n'ibindi bintu byose bishobora gutuma ikiremwa muntu gisinzikara mu akode
mushyanahe François Xavier Ndaruza ni bisa n'ukumengo hariho amashyirahamwe atandukanye yose yatezwa gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ariko kenshi na kenshi ayo mashyirahamwe yo mu Burundi ntavuga rumwe ku byerekeye ibibazo byo mu Burundi muwisigura gute kubona ta hari amashyirahamwe avuga ko adaharanira inyungu za politike ariko akagira ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo biraho mu Burundi cyane cyane nk'ibyo bya politike
nabakenguruke munyesha makuru nagira ndakubwire yuko ko kubivuza ukuri hari amashyirahamwe yamaze kuba ari amashyirahamwe akoreshwa n'abo banyene b'abazungu uravye n'amafaranga yabo yo bayakura uravye amaraporo bagiye batanga urabona ko badashaka kunezereza abarundi ariko bashaka kunezereza abazungu mbere tukavuga yuko ayo mashyirahamwe ari ibikoresho by'abazungu cyane cyane ababirigi kugira ngo bashobore gusubiza inyuma igihugu cyacu abitorewe n'abenegihugu bagume bari basubira inyuma nk'ibirenge mbere banabarose n'akajya bashobore kubica
François Xavier Ndaruzaniye murakoze cyane rwose ku kanya maduhanye
murakoze Imana ibahezagire
tukiri kandi ku byerekeye iyi nkuru ku munsi wa mbere inama nkenguzamateka igihugu cy'u Bubiligi yatekanya gukoresha inama ikaba yaratumye abarundi bahagarariye amashyirahamwe yigenga kugira ngo bavuge ukuntu agateka kazi na muntu kazo bakifashe mu Burundi mugenzi wacu Diane Ninirahazwe aratucira ku mayange y'ukuntu iyo nama iriko irategurwa n'ukuntu n'icatumye iyo nama itegurwa
Bimwe mu vy'inama nkenguzamateka y'Ububirigi yatumiriye amashamwe adakiranira ivyicaro vya politike kuri uno wa mbere n'ukumenya ubuzima abakoze imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu babayemwo n'ivyo barimwo uko umutekano wamenyesha makuru bakora ama radio yigenga wifashe n'ivyerekeye kubahiriza gateka kazi na muntu mu Burundi abatumiwe harimwo umukuru w'ishirahamwe yigenga Focode Pacifique Ninahazwe umukuru w'ishirahamwe gita gateka k'abapfunzwe Aprodeage Pierre Claver Mbonimpa n'urongo w'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Olicom Gabriel Ufsidi bazotanga umuco w'uko ivy'ubutunzi bwifashe mu Burundi kuva mwaka 2015 nuko abanyagihugu bafunguye mu busho butandukanye bazira hanini ivyumviro vyabo vya politike bwubahirizwa mu mateka yabo nkuko ayo mashirahamwe abivuga mu gihe amwe mashirahamwe mpuzamakungu yigenga avuga ko afise impungenge yuko ashobora kubihonya bwoko mu Burundi inama nkenguzamateka y'Ububirigi ku rutonde rw'ivyishaka kumenya nico kogwa kugira ngo ihonya bwoko rivugwa ntiribe kugwanya ukudahana akarenganyo n'ukutaronswa ukuburanira imbere y'ubutungane navyo nyene biri ku rutonde rw'ibizokwigwa bamwe mu batumiwe n'inama nkenguzamateka y'Ububirigi twavuganye barashima ubutumire bongera basaba makungu kugumiza ijisho ryabo ku Burundi yamara umukuru w'inama nkenguzamateka y'Uburundi Reverien Dikuriyo Mwikete yandikiye mugenzi we atwara inama nkenguzamateka y'Ububirigi yamusavye ko yohagarika ubutumire bwahawe abantu bagera kuri 10 bari mu mashyirahamwe yigenga kuga Reverien Dikuriyo abenshi mu batumiwe mu nama nkenguzamateka y'Ababirigi bakurikiranwa n'ubutungane bagirizwa kuba bateye imigumuko mu Burundi mu kwezi kwa kane k'umwaka 2015 inama nkenguzamateka y'Uburundi kuri ubwo ikavuga ko ari nka hamwe inama nshingamateka y'Ububirigi yoshikana ikakira abatumire bayo kuri uno wa mbere bishobora gutosekaza imigenderanire y'Uburundi n'Ububirigi ikindi inama nkenguzamateka y'Uburundi imenyesha muri iryo kete ryayo nuko yiteguriye kurungika intumwa zidasanzwe gusigura uko ibintu vyifashe mu Burundi narya kubwiyo nama nshingamateka abatumiwe ataco bazi kubiriko birabera mu Burundi kuko batabarizwa mu gihugu kuva mu mwaka uhera
urakoze Diane twibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza iradio hijwe rya America risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubona n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Kino bintu mu ntoke wa mpungu umugabo cyane numva afise ubwoba
uranga ivyo ubwoba oya rekana sonira kugira ubwoba
ehe tugume tuyerera muri rishamba kibuko muri iki gicugu tutazi nico twahave tuhurirayo ngo tumihoze dusubire mu kandi wa mpungu
kirazira ehe son yo akamenya aho hantu bitwiyama yinyavya
none uramubona
Iko kuita harikana mukaja mukabandi.
Yo. Mama shamukimbitsi. Swanje chebo hari yana kushikendera.
Yo. Fuka mukese.
Karira
yo.
Singera
yo. Yo fuka mukese mukere ko. Na fe mfuko tuko turamudori.
Yo. Wakaye. Yo.
Ni.
Ta o fo o ya.
Fo mu hongo ko wesh. Ni ukene taraba na hoyo.
Na ubiye kurukwi. Sisi na rubonye.
Iko macha yumva ko turiko turamukurikira. Ki. Ibiki wasubi
arirutse. Arirutse.
Aba nta tujane wa muhungu we. Ukikira tujane.
Mama. Ewe. Wewe uramubona?
Kwa pisinze yanyikiye ubugesera buraho.
Akamanga ne muri ibyo biti.
Haraducitse mukamakiko kandi ibi byose ni kubera ubwoba
bwawe
oya
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 mbeshe
ni biki wasubiriye iki
ehe nane
icyo ni iki
ya
iturabi
iyi si yankofero yabitwe
turaturabi
ego niyo nyene wa muhungu we hewe ya mukoroka ngiye yariko yiruka
Wewe, tana tuitware, iyi ni ito mwagiritsa.
Basha, tunamuru nye.
Haya fashu, iyi ngoferi to chichiki chagiri chikibese na musika.
Hivyo, uja mungu bitwi. Tuzo haba, dusanga imo tuviri.
Tuviri gusa.
Uwe, ichari kocho. Ha, kiri ho.
Buke yebgahu.
Bega papalis, kumona witegura. Ukirugiye natanaga CS tugize. Ash. Ah. Aka kwani kenshi.
Iyo gashushye n'izi gitanda umuhasha banza akavyibagira.
Mikira kanda gufashe. Cyuratsiko nibereye mwikonje.
Wewe ntacyo. Uje kuba hafi kumugoroba. Ni nataha ntacyo. Emwe nzi bafise ikingoye. Baza kumfasha.
Urayavuga. None nza kugutegurira iki?
Bebashaho ko dufutse nyitwaritse cyane nibiki
uti rero kare sinaho ndakwitwararika sawa
oya mpore nariko ndifsinira eh besha ntagufise no buwande
eh ah papa Alice
sa
bujya jewe nashaka ndagusaba ikigongo prema
usaba ikigongo mu bikigabasha
narakwiketse kubusa.
Ah bon?
Eh go frère.
Unyikeka mu biki?
Kuri bimwe bya sale.
Sale. Eh?
None.
Eh?
No bizi ko ariho sale. Wasereze vishe zizobera mu mariage ya Kiri na Mariza.
Ah! Afete. Bon, mais mi se fisse une vie mu mutwe. Urubanza gwatsiri frema ubona rurandohishije
reka si wowe wenyinesha aha twese imitwe yashushye
uti rero wasaba ikigongwe mu biki
ten kuri sino kubesha maze kubona ujya mu jeha atubwiye ko atigeza kubona uja gufata sale
eh
harakitse gihe ntangura kwikeka ko watubesha
ariko bwawe dufite kwemera guke
kashareka
kumbe rero nicyo gituma wa munsi nasanze uri kuransopa ngomba kubonye resi nariye ko sale
ajya naraguhakije nanyahe si nyene ryamujeha yarayiduhaye Ash twaje tuyizanye.
Okay, aho ni sawa.
Mbeba shumu na telefone ni inde.
Ewe, sigaurita wa matelefone yawe.
Okay.
Turasubira.
Ego di.
Ay, ay, ay.
akabumura ko kashaje kazi kazi karapomura ku mwanya ku mwanya
gaso gezi zo pepu ega no hava havaga pasura
ubu ni sawa reka rozu reka joni wozi nanye ne ba VIP ho mu gisagara urara udusabire sponsoro ya mabaro na mamayo
rindire ekipi banzi komere ibyo gusama sponsoro ni hanyuma twatanguye ama championa
Uya mugabo rero shaka tubireke ibyo kugeba urakwiye gufata ingingo kuri bijya bintu byo gutora mu kapiteni wa ekipe bajya bahungu bijya bintu bigira gye wese ndavyemera
none gashagaso ndakubaze ubu rero ubona noca ngenda nkababwira ngo kuvuba kapiteni ni naka
neza cyane kandi apana ngo kapiteni ni naka ukababwira neza ko kapiteni ari wewe John
wewe ntuvyorosha Hama gashaka sore bika cyabigenda gute?
Bigenda gute? Bagacha bavyemera. Aba tabishimye nabo bikabasha hari kiri.
Oya, wapi wangu. Muri ekipe zuko bigenda. Ibintu byose dutegereza kubikora tugiye inama. Ni utarubizi rero. Ekipe zuko.
None byatsi ko tubihuriza ko. Ekipe doshiba ata kapiteni gira.
Oya, ega gasore ni byanse. Nuko gusa bitarashoboka ko duhuza. Tuzobana tuganira. Makabikunde
kasha joni reka kuba wirengize ibyo ubone hajya bajya bahungu banka kuba kapitene ubona ko bashaka gusabota ekipe gusa sha hajya wenda byo ubona joni
ndakubwira gaso naho ushigikiye ibyo bintu byose ndabikwemereye nimba badashaka ko abajiwe ashobora kuba afise gituma
reka nta gituma ngaho wewe jana nabo tuvyumva kimwe gusa abasigaye bareke birabashe
wapi muhungu aho twaba dukoze nabi cyane cyane rwose muri ekipe dutegereza kubwira hamwe
umve basha joro kandi badashaka bihoze
ega gasore kubona tubyumva kumwe nawe ntibizigura ko twebwe dufise ukuri turacumva mbe uribuka nk'undi mugenzi wa gwaga uribuka ibyo yavuze
naje hariya ujye yumvira nka gwaga nyine
wapi wangu
hajya wewe umva yavuze iki
ndakubwire ibyo yavuze nasanze ari ukuri Ushize imbere abawo muvyumva kumwe gusa urashaka gusanga uri kuri ababaza abandi bigatuma na ekipe isambuka
oya wa muhungu nawe areguye utwe mbese kondo wowe wahoraye icyondo
bite cyondo yambu yahamba
ari umumbuye gagasa
wowe niwe gukumbura ntiyo bakosheje mbese cyondo icyo gutaje gukina byagenze gute
ahubwo nyine warihe
warihe
rekabasha reka kunyushavurira hanyibiri mu macungu ya hatari
reka twagiye mu byo gufina kumbe bikomeye ibishyiga cyane usimbura
kandi rero sha wahindutswe mengo arushe cyane nibiki
kuruha gusa urumva wa mushiri wanje bahungu nababwimwe nababwira aragwaje nyina bya hatari aho rero nta nifaranga cyo kumuvuza yigirira Ahari ko ndirukanga kugira ndabaho no yakuru.
Pore sana wangu. Ndumva bitoroshye.
Byoroshye.
Benyene. Uwo mukobwa ninde kutamutubwiye.
Ubwo ni
wewe waciye we. Vuma we. Ngerere. Tuzaba tumutsitara ko tutazuwariwe.
Oya, muramutse. Nwino nyene.
None anyine nico duta ukunyene franchement tuvuye kwandika muri ta civil
oya waraye ni mukamba kambe nawe
ewe mwamisha aho urandara
je vraiment nashaka duce turaba ahantu duce dusangira gafana si byo gasheri ego vraiment
oya nokuri byari byo mugabo basi nta kuntu two kwikarisha tukabigira nko kumugoroba gashu
kumugoroba hose gashere oyaye
marem ugomba kutubanira
oya bashatse kubabanira ofite twe nari se twagomba duce muri ville kuraba robe de mariage ahubwo nyine twatebye imari erega amasha matarika karagenda tuzoba dusanga turiko turiruka ku munota wanyuma tugenda
huti nibyo wangu oya reka bagende
okay mugende basi turavugana swa hamashe Uronsa kanya uze guca kurabaho bageje gukora za alliance. Sibyo?
Okay ndahacha turabe.
Ne nuko nyene gashire. Nta nakabizu sigiye.
Eh? Eh aki.
He shanga na tambuka.
Uta, sha. Wenda unu zuhava ui utara mushikana munzu.
Kwa ingu mbugesera.
Sha, dakubgi, jayibzio mbona.
Mwena kamgani. Ureko tukwa andi tukwe. Ndashora kufuga kumariza aru mugore wa anji. Ego.
Sha, wapi nara umugore wawe man. Uzovizira fresh fresh. Kumusi wa mariage mweje gusinyamule tasibi. Na yobo. Dakubgi.
Oya na acho. Kudu jayi kwa andi kwa.
Yo umva ntagisubira inyuma
basha si je nzobona harageze ngo ndamwiye
kabanyamero nani
kareka
eba ibara amataye yewe nayo sha mama yangu boho yasa
uze
nikitu nakwambira ewa unofu kabisa
uyaza ngo ndivyo gufyina ndakubiye nikintu kabisa
Nariya Mariza kiri umunyeshuri yewe ibizosaba amahera byo byo ni byinshi
ibaze nawe
yego
je naravyumviriye sanga nuko ifata uko ndiya
yego
ikanoneho icyanzira kwi he kuba Jean Marie inzu nini zuba turayirondera twarunza umupipe
ivyo byo byo nivyo birumvikana kabisa
iye ngawe kwigira umugangi
oya ndavyumva muto ndavyumva
nami ibiro shaho turabo twicarage ki parte tuvi atengire mariza zuko tunyoka
amprena kerke sose ego
aba hungu rero nabyo none ko mutangwe ko mutwayenga
chondo kumbe
no muntu ababwiye akantu muco
wa mhungu chondo kumbe ni wakera kumbe
ara habona
yari urya
none kakaso kakaso ni wa wundi twaguriya amavoka wa munsi
urya
ni acho muca mugura ibintu birebire
yama yamba yagatenye keze kudushura
wa mhungu afise tisho rikaze
mwebwe
abankaradare nahusha
neke gusarisha bashe
urumva jone ugiye mukoba kugarera yama tena amavoka hajya ukiyaka imisi yose tuvuye kuroba tugaita tumushorera amavoka
I'm going to go to the house.
Gasu, if you kunda la hufti na demu, haga nuzo pim.
Nagira tuko sangi.
Du sangi riki. Mama gasore. Ewe. Usha kufuma asomingwa mu.
Usha kuru fa somu mushiri wa chondo.
Jeni wakinyani misi yose. Chondo ya maisi gadi nyuma.
Gasu.
Kumbi yara ndiro kwa chamu ya kesa.
Chondo ni wakirash. Anye guye kwe Asha
None gachondo awari wabigize ibanga utinya ko twava tushe tumugutwara
reka basha gufyina ahajewe nababwiye ko ntorohewe
nkubu mama wiwe bamwandikiye umuti none nirutse hose nabuze niwe ngura n'udufaranga two kuguramo
ya
none gashachondo twebwe kuzi neza nyine byifashe Oh, na tuko gufashiki.
Oya raba ba hungu.
Gasu.
Mbutu kukwizi, ama hera pa mafi. Mbutu kukwidana, tuko mitagisoko kani.
Mitagisoko kani.
Mbutu kukwizi, yari hari hako jibu. Aonyo honge, tukwale kushuwa na kukuru dufaraka.
Nubu ndi yumvira ingene nza gusubira kubaraba atacho
ndashiranye bikansika. Oya nivyo biri umva bitagoye bahungu byoroshye kwe. None gashagaso. Ubona twokore iyo ugira tumufashe chonde ga wangu.
Bikatwicaye duteye ku mutwe twiyumva.
Hallo
Kitty.
Kumemwe mugwa mugwinshi. Uranyumva?
Ahubwo niwe utanyumva. Uranze aho naguhamagariye nti uyitabe.
Nari muri dusha sane nayo bibi.
Yo nico gituma hewe. None kutambarira wa mugambi wacu gute?
Kareka umugore yarahatswe kumfata.
Yo. Uti ndagacibwa narugira byose. Sinakubwiye kubana n'inzoka gagiti mwana wa mama.
Arahumba ni mamba nanye nka bisatu.
Ndakwemera.
Imitega zone ga yose ndo yitegura.
Hewe. None tagenze gute? Mbega yemujya mukecuru tuzongugira gute?
Urumva?
Eh.
Yaravyiketse ko namubeshe.
Eh?
Acha jakubaza hano navuze ko nafashe sare y'urubanza.
Hewe kayo.
Bacha bamubwira ko ntigize ntaho nyora.
Yo! Hewe butindi buraho nta kamusoba. None wiko vyoye gute kagiti nawe?
Oh, sinakubwiye ko ni mama naje kabisatu. Nakienda mwitanga.
Aho.
Umbizi gara nakienda muhinyanyura.
Barira.
Eh, soma shaba kongere. Kandi ntabwo witinya ibintu biriho.
Yebo basha, murakoze cyane.
Eh, ndazi ko hajira kenshi, mutwabona akazi mukabura kanya ko gusoma gacupa.
Yego, biragoye nyene hari igihe usanga akazi ari kenshi.
Eh, kandi hari usanga bidufaranga mukorera ari ntica ntikize.
None gasha mutama katakundi kugira.
Eh, kabukya musore. Nuko musamara, naye handi ho. Ibintu biriho.
Ya hari kuri mwebwe aba patron amaze ko bironka.
Oya twese turi magiriranire. Eh, nawe yewe tuzosanga washobora kumfasha. Ije, oye kandi umfashije no gushimira.
Tuvana nibyo ushaka ko ndagufasha muga.
Eh. Ndagira ngo mavanda gutuma umuzi wibuye.
Oya sibibaze.
Eh. None wewe urakuze nturumwana.
Yego.
None.
Yego.
Ubu tuvuganye neza eh ufasha ukama karesi kerekana ko nafashe ijya sare eh hajukorera
oya ibyo byo ni bisanzwe
eh
gufasha isare twaguha karesi kerekana ko
mu bisanzwe
yego
nayo nafashe ugabo ako kano nenda gakeneye vrema
none gamuta umva nyene byo kunda ko uronka ko karesi kandi utari
none hari ngorane eh Ere gibintu bigira abantu.
Ego.
Bon. Kugira ndakureye ko jewe giti ntayaga masigara cica.
Ego.
Ehakira ndaguha amazi ikaramu. Eh? Urabibona ko ari mu 5? Eh? Seka tubi.
Abura nkoresha jama ko.
Eh?
Ego.
None, nubona.
Eh.
Ee, ndakunda abantu batahura ningoga.
Ego, nibyo no gufashanya. Sawa mara cha nacho mutore.
Naho bona bambure wanje.
Ego,
urazumpa ntacho.
Okay, ntakibazo. Sawa.
Sawa.
Uko niko vyagenze.
Ego.
Ndakwemera.
Yereka bafoza.
Sa.
Ubuza mahera nacabura. Eh, wari wese uramugura bigakunda.
Ego kwe. Wafuze pata kinani rifaranga ntiyabeshe.
Ntiyabeshe.
Aho rero ndumva ko umugambi wacu wo kubura buzu bukwe bwakiri uzoshoboka.
Ushimwe uzoshoboka. Na wa muhungu tuzokorana wibuko twaraheje kuvugana.
Nivyo?
Ubu ari mu nzira zahiye.
Aho sha. Yo, ni umva ho mwana wa mama. Naje kwaga. Namaze kumubarira. Ibintu biri ku murongo ugororotse.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma muri kurikira kuri radio ijwi rya America, misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya America, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu inga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mu te mutekanirwe mu byanyu no mu banyu.